umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva imyiyamamazo y'amatora itangura aguma aherekeza umukandida wo mugambo CNDD-FDD basangiye kugira ngo amwereke abanyagihugu mu bikorwa nk'ibyo niyo perezida Nkurunziza yagabishirije abanyepolitike batandukanye kwiyubara muri ibi bihe by'amatora. Nkurunziza avuga ko abajejwe umutekano n'ubutungane bamaze guhabwa amategeko akwiye kugira ngo bahane bihanukiriye abo yita ko bashaka gutoba amatora.
Duhamagara inzego za leta dijejwe gufata no guhana, ntagira umuntu n'umwe atoba amatora asizikaza ubuzima bw'umuntu ngo agende adafashwe, igipolisi bamufate bamushikirize abacamanza guca utungane babuce urubanza ikibiriraho, nta n'umwe atazohanwa uwo ari we wese. Inkware zisezerano masese kuya dusozere neza nawe tuzokwemera amano meza asigaye ko yokwatsa na rimwe kujya twavuze uwo yera katsa uheriwe ukazimira iwe nyene. Amategeko ahagije twarayahaye abajejwe umutekano, abasirikare, abajejwe ugendereza, ntambara twagwanye zirahagije dushobora kwemera umuntu adusubiza mu gihumbi uwo ari we wese.
Umwe mu banyepolitike basa n'abatungwa agatoke ntiyatevye kumwishura agatogwasa umugambwe wiwe uhanganye ku rubuga rwo kurondera amajwi n'umugambwe uri ku butegetsi, ndetse abanywanyi b'uwo mugambwe benshi barimwo n'abakandida mu bibanza bitandukanye barafunzwe. Gwasa we yavuniye akagohe inzego zitandukanye kutagwa muco yita umutego w'ubutegetsi.
Nagira nsaba jetu umutekano nimugwe muri uwo mutego, nagira nsaba abajetu umutungane nimugwe muri uyu mutego, akarenganyo turakamenyereye. Nimwavugisa aho dupfungira twese muradupfunga, kuko nitwava naho tugasanga umusozi wasorokeye mu ibarabara ntituzoca tuguruka canke ngo tunyice, kandi izo mpunzi nizoca dusubira ngo tugende turi gusa. Ibizokuburira uburenganzira reka buguma ari uburenganzira, nimba ata migambi bafise nibamanika amaboko bavyemere, nimba babayifise nabo nibemere duhiganwe. Mugabo duhiganwe ataguhezanyayo, nimba bashaka kubandanya baducinyiza igihe cyabaheranye
banyakuba mujejwe umutekano. Ejo mukumbi mbonera kure gitambitse imbere y'abandi babuza kujya mu bikorwa byabo bya propaganda bagashyira nako bagakubitana, ntimuze muvuge ngo babi n'abasemeye.
Perezida Petero Nkurunziza yanabwiye abakandida bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ko bazosanga ibigega by'igihugu bivobavobamwo ubutunzi bwinshi abasigiye.
Mu gihe nyiki turi mu yamamazo ni abantu basesagura ubutunzi bw'igihugu biba cyangwa basahura ubutunzi bw'igihugu, tubahamagare guhera ku mitumba mwese umuntu muzobonere ko aronona ubutunzi bw'igihugu mubishikirize wa mugwi twashiraho ku biro by'umukuru w'igihugu, kandi bafise n'imero itariha abazobishikiriza doro nk'agashimwe, kuko ntitwifuza kubona yuko abazodukorera mu ngata bazosanga ibigega bigaragara kandi byari byuzuye. Ibigega biruzuye kujya gushyira kano kanya, nagomba kuremesha uzodukorera mu ngata yuko azosanga bose namaze kubegeranya bari chini ya urinzi, ntabyo bazotwara ngo bagushikare mu ihumbi. Nzobifatira nzogenda ndabafashe bose kwembasubize ubwo butunzi.
Yamara amashirama gwanya ibiturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta nka Ulikome abona ko uko Nkurunziza yabivuze atari ko biri mu bigega. Gabriel Rufyiri atwara Ulikome ati nyabu n'ubutunzi bw'igihugu bugeza hatemba.
Eheraba kuva ku bigega biruzuye mwa kino gihugu cacu dufise urugero rw'abantu b'abashomeri bakenye batagira akazi ku rugero rwa 70%, tukaba turi ku rugero rw'ubukene kubice birenga 22%, tukaba dufise amadeni hagati mu gihugu muraba amafaranga hafi imiliyaridi 3,000,000,000 hafi bagaca bavuga ngo bafise ibigega byuzuye, bo baratunze mu bwo gaca bafata yuko abarundi bose bameze gutyo. Ivyo bintu rero twebwe twita kuya n'imvugo y'agashinyaguro mu mwaka w'2005 yavuze ko ibisaka vy'imbwa vyahiye, ariko twebwe twabonye ahubwo byashe bivomeregwa abasuma basoma imbere y'abandi umuntu abavuza bakari wagira ingorane. Mu nyuma mu 2010 baratanguza umugambi wa tolerance zero, ariko uyo mugambi mwarabonye neza yuko ahubwo abasuma kubera inguvu bagize ntibigeze bahanwa ntibigeze bafata.
Iyo migambi yo kubungabunga itunga ry'igihugu no guhana abanyonora amatungo ya leta Ulikome igira inama abakandida bariko bariyamamaza kuyishira imbere. Pierre Clavenin, Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.